Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese duteramanye kuri munsi wa mbere itariki 18 y'ukwezi kwa mbere mwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Nkurikije ateramije ibiganiro byo munsi.
Filme yerekana ko ariho n'abandi bantu baciye mu bihe bigoye uko babyitwayemo rero akaba ari cyo kintu bampagaciro ushaka kubandanya mu bundi buryo dakoresheje ingufu.
Uyu ni Denis Karolero w'igitega avuga icigwa yakuye mu masinema yaravye ajanye n'ubuzima bwo muri kahise kabirabure muri Amerika. Inkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twateguriye turayashikiriza mu kanya kari imbere. Kariko dutangwe ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tujye gushikiriza na mugenzi wacu wa Louise Bigirimana. Mwaramutse neza Louise, umwanya ni wawe udushikiriza amakuru aduteguriye.
Mwaramutse Freddy, mwaramutse bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab ukorera muri Somalia umenyesha ko wafashe bamwe mu basirikare ba Kenya Amisome mu gitero cyo kuwa gatanu cy'indwi iheze. Icyo gitero cyabaye mu nkambi y'igisirikare y'ubumwe bwa Afrika igihe bari bagiye gucungera umutekano mu manuko bushira uburengero bwa Somalia. Ejo ku munsi wa Mungu abasirikare bane ba Kenya bakomeretse muri icyo gitero baratwawe muri Kenya kuvurirwayo, ariko abategetsi ba Kenya ntibatangaza igitigiri cy'abasirikare bacu bahasize ubuzima. Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya yamenyesheje ku munsi wa gatanu ko abasirikare basize ubuzima muri icyo gitero cyabihebye cyakozwe hakoreshejwe imiduga itezwemo ibibombe n'amasasu. Umushikiranganji wa Kenya wo kwivuna abansi Rachel Omamo amenyesha ko bari mu bikorwa byo kurondera no gutabara mu karere icyo gitero cyabereyemo. Leta z'Ubumwe za Amerika ziriko zirarondera Abanyamerika batatu bakorera ikompanyi y'Abanyamerika muri Iraq banyurujwe kumugwa mukuru Baghdad. Abategetsi ba Iraq hamwe n'aba Amerika batangaza ko ikompanyi abo Banyamerika bakorera yamenyesheje ko bamaze iminsi itatu batazi iyo bakozi babo bari. Nta yandi makuru ku bijyanye n'ibiranga canke akazi bakora aratangwa, ariko mu gihugu cya Iraq hari amakompanyi atari make y'Abanyamerika akorera muri icyo gihugu mu bisata byo gucungera umutekano n'amaproje atumbereye gufasha abasivile. Abanyamahanga barenga icumi baranyurujwe mu mezi aheze n'abakora ibikorwa by'iterabwoba hamwe n'imihari y'abarwanyi iriko irafasha leta ya Iraq kugwanya umuhari wa leta islamike. Papa Francisco yaragiye gusengera mu sinagogi y'Abayahudi iri mu gisagara cy'i Roma, aho ni mu Butaliyano, ejo ku munsi w'Imana. Bubaye bwa mbere umwungere wa Ekleziya Katolika aja gusengera mu sinagogi y'Abayahudi. Yararonse akaryo ko kwiyamiriza ubwicanyi bwose bukogwa bwitirirwa amadini. Muri iyo nkuka y'imisa, Papa Francisco yarifatanije n'Abayahudi bari aho bacitse kwicuma mwihonyabwoko bakorewe n'Abanazi. Papa Francisco akoze ivyo abamutanguriye bakoze, abo nabo ni Papa Yohani Paulo na Benedicto, aho nabo mu gihe bari mu mabanga yo kurongora Ekleziya Katolika bagendeye iyo sinagogi. Icyo gikorwa ni kimwe mu twigore Ekleziya Katolika iri kirakora kugira ikomeze ubucuti hagati y'Abayahudi n'Abakatolika. Izo ngendo zatanguye mu mwaka w'1965 igihe leta ya Vatikano itangarije ku mugaragaro ko Abayahudi atari bo bishe Yesu Kristo. Amakuru avugwa kuri Yemeni, naho umunyamakuru w'umunyayemeni yikorera ku giti ciwe yaraye yishwe n'igitero c'indege z'urunani rw'ibihugu mvamakungu. Ibitero birongowe n'igihugu ca Arabia Saudite. Al-Migdad Mojali niryo zina ryiwe yiciwe mu gisagara ca Sana kiri mu gace kagenzurwa n'abagwanya leta ya Yemeni mu gihe yari ku murimo wo kurondera amakuru. Uwo munyamakuru yakorera Ijwi rya Amerika hamwe n'itorokanizo ry'amakuru rya ONI yitwa Irene Mojali yaratumbereye kuvugira abanyagihugu basinzikajwe n'intambara iri mu gihugu ciwe ca Yemeni mu gushikiriza amakuru ataho yegamiye. Almigade Mojali yakorana n'imigwi y'abantu bakumiriwe n'inkehwa ibimuga mu kubavugira kugira bitabweho. Abanyamakuru bashika batanu nibo bishwe muri Yemen mu mwaka uheze nk'uko bimenyeshwa n'ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe. Naho muri Iran naho ministri wa mbere wa Isiraheli Benjamin Netanyahu yari yamirije ingingo amakunga aheruka gufata yo gukuraho ibihano by'ubutunzi yari yafatiye igihugu cya Iran. Benjamin Netanyahu yamenyesheje ejo ku munsi wa Mungu ko naho Iran yagiranye amasezerano n'ibihugu rutura ku isi, Iran nicigeze gihagarika umugambi wacu gukora ibigwanisha uruho nyanganda. Netanyahu abandanya avuga ko Iran kigiye kuronka uburyo bwinshi bw'amafaranga faranga buzotuma gihungabanya umutekano mu bihugu by'uburasirazuba bwo hagati no gushigikira ibikorwa by'iterabwoba ku isi. Asaba makungu gukurikiranira hagufi inganda Iran ikoreramwo ibigwanisho ruho nyanganda kandi amakungu yame agavye gufata ibindi bihano.
Urakoze Aloyse ku makuru heje kudushikiriza. Wanyeji wawa mungisara chanitiga baliko barahimbaza ukwezi kwa haliwe kaise kabila ule muri leta z'ubumwe za Amerika. Muruko ukwezi baliko warabira hamwe izereke imico n'amateka yaranze leta z'ubumwe za Amerika maze bagaca baraba icigwa abarundi bohakura. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele d'Antoine Sabimana.
Babicishije mu kigo ndangakaranga k'abanyamerika kiri mu gisagara ca Gitega, abanyagihugu baraza kuraba amareresi yerekana imico na kahise ka leta zunze ubumwe za Amerika. Bamwe mu banyagihugu bavyitabiriye baremeza ko ubuzima abirabure babayemwo bwari bugoye, ariko baraharaniye agateka kabo bakarose badacishije mu ngimba. Deni Karorero umwe mu bari baje gukurikirana ireresi aratubwira icigwa yakuye mu ireresi yaraheje kuraba.
Ni filme yerekana ko hariho n'abandi bantu baciye mu bihe bigoye, uko babyitwayemo rero akaba ari cyo kintu cyo nabampa agaciro. Ushaka kubandanya mu bundi buryo dukoresheje ingufu akigisha abantu ko violence idashaka gukemura ikibazo umuntu abarimo.
Umwe mu batunganya ibikorwa mu kigo American Corner Jean Berkimas ndayimbaze aratubwira ico bisunga mu gutegura ayo mareresi.
Aya twe dusanzwe dukurikiza programa iva muri leta izunzumwe za Amerika. Rero iyo zo programa ivana n'ukwezi kwezi kose kurafise cyo kwitiriwe. Nk'uko kwezi turimo rero n'ukwezi bita Black History Month. Twarabonye ingene babivuyemo tubiberetse abarundi barabona cyo bashobora gukora mu gihe bari mu ngorane, kuko nyamba abanyamerika bari mu ngorane zerekeye urukoba. Aha mu Burundi natwe turafise izindi ngorane zacu. Rero bobo bashobora kuza bari mu ruto babonye hariya ati gutora umuti bigenda gucya handi, none twebwe ngaha bigenda gute?
Uretse izo reresi zerekana amateka yaranze leta z'ubumwe za Amerika, mu kigo American Corner barorohereza abanyagitega gukora ubushakashatsi ko harimo ububiko bw'ibitabo byanditse mu rurimi rw'icyongereza hamwe n'abakenera gukoresha ubuhinga bwa interineti. Habonimana Odeta umuyobozi wa American Corner aratubwira ibikorwa bafasha abagendera ico kigo.
Kidufasha kongera ubumenyi haba mu gusoma no kurondera biciye mu buhinga bw'ubumenyi bwa interineti, no mu gufasha abantu bose baba abanyeshure baba abakozi mu byo yifuza, rukungura kumenya icongereza, kumenya gukoresha ordinateur. Akahise ka Amerika ni tra Amerika iri ubu abanyagitega baravyitabira gose. Ku munsi turashobora kuronka abantu hagati ya 80 n'ijana na 20.
Abituri ico kigo baratandukanye. Uno musore arangije kaminuza ariko arandika igitabo avuga ko yituri ico kigo kugira akora ubushakashatsi.
Ndi umunyeshure ariko ararangiza ibyigwa byo bya kaminuza, nkaba nkenera amarosherishe kira umunsi wose. Icyo gituma nakenitura kino kigo nkaza mu gatondo kugira amarosherishe yanje kuri internet, kandi biradufasha no kumenya neza kungura ubumenyi mu rurimi rw'icyongereza hanini. Nta kintu basaba na kimwe ari wese ararekuriwe kwinjira nga.
Si abanyeshuri gusa bisunga ico kigo. Anike niyo nizeye n'umwigisha w'icongereza mu mashuri yisumbuye yigisha ku ishuri Kirisu umwami mu gisagara ca Gitega.
Yo biblioteke irimo ibitabo bidufasha umuntu arakenera kumenya ubundi bumenyi bwo yarose mu ishuri nk'ubara ama programme ya webinar adufasha kwiga ibintu vya online twiga vy'ama webinar umuntu agaparticipa mu bintu byinshi nk'amayari.
Muri ico kigo kandi ca American Corner haraze n'abapastori bavuga ko ico kigo kibafasha kuvoma ku buhinga ngurukana bumenyi ubutumwa bwiza babwira ababayoboka.
Bashobora kubona nk'abigisha baba barashize ibitabo vyabo kuri internet ino ahantu hagurwa ibitabo ni hake biratworohera cyane. Urashobora kuronka izo nyigisho zawe mbere ukanaziterisharija ukazishyira mu mashini yawe.
Uretse abantu bakuze abana bakiri bato barafise ikibanza muri ico kigo c'Abanyamerika gikorera Igitega. Abenshi baza kuraba amareresi ajanye n'imyaka yabo. Nshimana Teresio ni umwana w'imyaka 14 akaba yiga mu mwaka w'8 ku ishuri shingiro riri kuri Christ Rua mu gisagara ca Gitega.
Ndafise kuza gusoma ibitabo bisinema harya bakatwigisha inyigisho ndetse nkaza no gukora devoir baduhaye.
Ikigo American Corner catangujwe itariki 15 z'ukwa 12 2014 gitangujwe n'ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za Amerika bufatikanije n'umenyesha makuru Antoine Kaburahe arongoye ikinyamakuru iwacu ubakaba ari mu gihugu c'Ububirigi ahabandaniriza gukora umwuga wo kumenyesha makuru. Igitega Fred Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi na Muyinga bavuga ko bakiriye nabi ingingo abategetsi bo mu ntara ya Kirundo bafashe yo guhagarika umwimbu ushorwa mu zindi ntara. Abo banyagihugu bagizwe n'abadandaza n'abarimyi bavuga ko intara ya Kirundo isa n'iriko iri zibirirako mu byo guhanahana ibidandazwa. Badende Jumaine umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Muyinga ajejwe iby'ubutunzi avuga ko yizeye ku ingingo zafashwe mu Kirundo mugambi uguha intumbero nziza ubucuruzi bwifungurwa.
Aha mbere twaciye ni mu ntara ya Muyinga. Iyo ntara naho yimbura ibiharage, ibiharage biva mu Kirundo biguma bikenewe. Abacuruza ibiharage bo mu isoko nkuru ya Muyinga bavuga ko ingingo yafashwe mu ntara ya Kirundo yo kubuza ivyimburwa na cyane cyane umuceri n'ibiharage gushoka ahandi ishobora kubera intambamye uguhanahana ibidandazwa hagati y'intara.
Twemwe nyatunezereye kubera ibiharage twe biza ngaho naho biva mu Kirundo. Hari biva Karusi, hari biva mu Cankuzo. Twiyumvye ko ntiyatunezereye na gatoya kuko ibiharage bisazogege tubibure gose bivanye n'uko ataho biva vyahara n'ibikeya cyane biracubabaje cyane kubera nta ntarimwe yo kwama yigenga idasumisha iyindi ntara.
None nk'ubu yahora asumira uduharage no ingozi n'aho ndakorera umuceri nabashoboye umuceri wo guca ubana kubona namwe ibiharage. None nzoba ndiko ndunguka cyane n'abazo bari karunguka nico gituma leta ikwiye kuraba abanyeri ikagarukira abanyagihugu nta kundi.
Twaciye tubandaniriza mu ntara ya Ngozi mu gihe mu Kirundo igiciro cy'ibiharage cyagabanutse biboneka kiva ku 2500 gushika ku 600 mu mafaranga y'amarundi. Ingozi biracazimbye kumwero wavyo. Ababidandaza n'ababisima bati ingingo yafashwe mu ntara ya Kirundo ntagahengwe yabahaye.
Aya kiriye nabi cyane kubera bahora badusumisha ntabwo birazimbuke b'igikiro kiguma kiri kutabi.
Iyo ibiharage byo mu Kirundo bishoka ngaha haragahengwe mubona.
Iyo biza ngati nkubi abyakorotse nyene twatatusuma neze yego. Nimwe buri gwasasanga ikiro kumbe tuyigura nko kumazanindwe. Kwasaba ko ababiduserukiramo bo bitugira munye bikase babiga imihore gakuguruka bigasero bikaza.
Ani kumasanganzira komine Kirembe ntara ya Ngozi twaratibidandaza ariko ntibiboneka. Kubera ijya ngingo yafashwe yuko ibiharage bitava muri Kirundo ngo bize mu yindi ntara. Ino rero umwimbo wagenze nabi. Icyo gituma atabiharage turo. Yego ntiye gituma bona ngata byo fisi. Hamwe batoyisubirako. Twe ntitwokorohe. Dusaba rero ko ababijejwe bogira cyo bakoze kugira ngo navyo bizo biradushikira.
Ingozi twagerageje kurondera buramatari kugira aduhe umubonano canke agire icavuze kuri iyo ngingo kuri telefone tugaba tutamuronse. Ariko mu ntara ya Muyinga twarashoboye kubonana n'umuhanuzi wa buramatari ajijwe iby'ubutunzi Badende Jumaine. Uwo nawe yatumenyesheje ko ni Muyinga hari ingingo zafashwe zo gukingira umwimbu.
Izo ngingo nayo iwacu ziriho ndetse n'ingingo zavuye rwego hejuru. Nuko umuntu wese ari ibintu ashoboye akwiye ngahe Muyinga na cyane cyane ibintu bigenda ari byinshi nk'umwimbu ngahanyene ibiharage n'ibindi yuko yozarabanza gusaba uruhushya kugira ngo tumenye ibyo atwaye ingene bingana niyo bigiye mu gihe tukabona yuko bwo bari kwasesagura umuntu weheza akafata izindi ngingo zikurikira
ku ngingo zafashwe mu Kirundo. Badendeje Umayine avuga ko hashobora kuba habaye ugutahura nabi.
Sinibaza yuko ingingo nk'iyo nabugende bayifashe yo kuguma yo kwimbuguma mu ntara gusa, ahubwo nibaza yuko arababa bavyumvise nabi ngira ngo nukugira ngo bashobore kubiha intumbero nziza. Kuko urumva uko bazibiye nuko ndiko bakeneye n'ibindi bivuye mu zindi ntara, na cyane cyane ko nabugende bafise amabohero, haya amabohero, haya amashure, haya amakambi abakeneye gufungurirwa. Tibaza yuko nukugira ngo bagire inshushwe ku itareglementation mu Gifaransa kugira ngo bamenye ibigiye bingana gute. Nkumbure kugira ngo babone yuko batari kubarasesagura, ariko sinibaza yuko baba barazibiye rwose.
Nanone buramatari w'intara Kirundo Melchior Nankwahomba amenyesha ko iyo ngingo bishoboka ko ihava harimo nama yagiranye n'abadandaza umunsi wa mbere.
Camenyesha naje bangurira utabona ko umwimba w'igihugu barimo barawuziganya ubu ni sawa, tumaze kumara ko na mahanga arameze uwo mwimbu kuno byifashe aho naho iyo ngingo ikivaho kumba ntizokwamaho mugabo none uyu ndi mwaka nawo ntizogaruka. Iyi ngingo mu kwa mbere cyangwa mu kwa kane cyangwa igihe ntazi vuga ntizogaruka. Cyo nababwiye urumucuruza umwe ntungana na bene gihugu.
Bibutse ko abategetsi b'intara ya Kirundo basigura ko guhagarika gushora imyimbo ahandi ari kumvo z'umutekano no gukingira imyimbo y'abanyagihugu. Ingozi Jean Bosco Ndarulinze, Ijwi rya Amerika.
Tubinze tuti mwese kuri kumwe bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika isamyanira i Washington mbese mu Kirundi mu Kinyarwanda. Unaho ni wa mwanya wo kubashikiriza amakuru yerekeye sport. Reka tuyatangure mu Rwanda, ariko habera ihiganwa y'incuro igira kane mu bihugu byo muri Afurika ririko ribera mu Rwanda. Jean Claude Munyandinda ariko arakurikirana izo nkino, aradufitiye amakuru.
Ejo ku cyumweru umunsi wa kabiri w'irushanwa rya Shani ririmo kubera mu Rwanda waranzwe n'imikino y'amakipe mu itsinda rya kabiri arimo guhurira kuri Stade Huye mu mujyi wa Butare. Aho ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, imvura y'umuvumbi yari yaramutse igwa yari yateye benshi kwibaza niba ibiro bya Ruhago biri bugende neza. Ku bw'amahirwe iyo mvura yaje guhita, hanyuma guhera isaa cyenda z'igicamunsi rutangira kwambikana hagati y'ikipe y'igihugu ya Ethiopia n'ikipe y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikipe ya Congo yatsinze Ethiopia ibitego bitatu byose ku busa. Ibyo bitego byinjijwe na Rusadisu Basisira, Eritier Ruvumbu na Elia Meshake. Ibyishimo byari byose nyuma y'intsinzi, aho abanyekongo baririmbaga indirimbo z'umunezero zo mu njyana ya rumba, bakavuga ko nyuma yo gukubita Ethiopia bitatu bazashirwa bageze ku mukino wa nyuma. Usibye abasanzwe batuye mu Rwanda bakomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, abafana benshi baturutse Igoma, Ibukavu, Beni, Uvira, Kinshasa n'ahandi bari buzuye mu mujyi wa Butare bose intera ari imwe, bavuga ko ikipe yabo izegukana iki gikombe cya Shane nk'uko byagenze mu mwaka 2009. Umukino wakurikiyeho wahuje ikipe ya Angola n'ikipe y'igihugu ya Kameruni utangira isaa 12 z'umugoroba. Muri uyu mukino ikipe ya Kameruni intera zidahangarwa yatsinze Angola igitego kimwe ku busa. Tugarutse ku mikino yari yabaye ejo bundi kwa gatandatu ku munsi wo gufungura irushanwa rya Shani, ikipe y'u Rwanda yari yatunguye Cote d'Ivoire itsinda igitego kimwe ku busa kuri Stade Amahoro i Remera. Iki gitego cyatsinzwe na Emery Bayisenge kuri coup franc. Uyu musore wo mu ikipe ya APR FC yaje no guhusha penalty yari ibonetse ku minota 63 w'umukino. Kapiteni w'ikipe y'u Rwanda Jacques Tuyisenge usanzwe akinira ikipe ya Police FC ariko akaba amaze iminsi mike aguzwe na Gor Mahia muri Kenya, aravuga ko abakinnyi b'Amavubi bafite morale kandi ngo nibakomeza kwitanga bazagera no kubirenzeho.
Abakinnyi barishimye, urabona ko abakinnyi nabo bafite ka morale. Navuga yuko dukomeze tugire iyo morale, dukomeze dukore hamwe ko tumaze iminsi turi kubikora. Nicyo kintu kizadufasha muri Shani, dukomeze dushyiremo imbaraga twitange. Naho ibindi tuzayibona, buriya umuntu yitanze n'Imana nayo iragera ikavuga ati umuntu arakora reka nze muhereze nawe.
Mu wundi mukino mw'itsinda rya mbere, ikipe ya Maroc yanganyije na Gabon ubusa ku busa. Nubwo byagaragaye ko abantu bitabiriye imikino ari benshi, ku rundi ruhande hanenzwe akavuyo kabaye mu bijyanye no kwinjiza abantu muri stade, cyane cyane ko hari benshi batashye batari iby'umupira kandi bari baguze amatike. Uku gutanga amatike arenze kure umubare w'imyanya iteganyijwe ni inenge ikomeye yagaragaje isura itari nziza ku mitegurire y'irushanwa rya Shane. Uyu munsi kwa mbere harabatahwe imikino yo mu itsinda rya gatatu, aho amakipe akinira kuri Stade Regional ya Kigali i Nyamirambo. Guhera isaa cyenda Tunisia irahura na Guinea, hanyuma mu mukino ukurikiraho Niger ihure na Nigeria guhera isaa 12. yari Claude Munyandinda mu mujyi wa Butare mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda.
Uriho dukubitire mu Burundi kumirize mugenzi wacu Evariste Nzikubanya nka atubwire amakuru avugwa muri sport.
Umpera zindwi twaraye turangije no kuvuga kuva ku munsi wa gatandatu ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu mu cicaro ca mbere ryari rigeze ku munsi wa 16 kuri uyu wa gatandatu imakamba Eglinoir yungaho nyine imakamba yanganije na Olympic Star y'umuyinga ubusa ku bundi ibubanza Les Elephants wari uramutse wakira Message Ngozi. Umurwi wa Message Ngozi watsindiye Les Elephants imuhira igitsindo kimwe ku busa. Nyanza United muri kino gihe witwa Magara Star watsindiye ku Magara mu ntara Bujumbura Olympic Muremera w'Ingozi ibitsindo bine ku busa. Mu Rumonge naho Le Coco watsindiye umuhira na Leader Dike Burundi Sport for Africa ibitsindo bibiri ku busa. Kuri uyu wa gatandatu nyene ibujumbura ku kibuga citiriwe umuganwa Ludovico kwa Gasore habaye inkino zibiri. Igihe cy'isaha 8 umugu Vitaro watanye mu mitwe na Les Jeunes Athletiques. Umugu Vitaro wihanije Les Jeunes Athletiques mu kuwutsinda ibitsindwi ku busa. Ni mu gihe mu rukino rwo mu gice cya mbere cihiganwa carangiye ku munsi wa 15 Vitaro wari watsinze Les Jeunes Athletiques ibitsindo bitandatu ku busa. Igihe cy'isaha 10 ku muhinga mo kuri uyu wa gatandatu nyene umurwi wa gisirikare Muzinga watsinze Message y'Ibujumbura ibitsindo bibiri ku busa. Kubu umugu Vitaro ni uri mu kibanza ca mbere n'amanota 42, mu kibanza ca kabiri haza Message Ngozi n'amanota 38, mu kibanza ca gatatu ni Muzinga n'amanota 30, mu kibanza ca kane haza Lydia Ridic Burundi Sport for Africa n'amanota 30, mu kibanza ca gatanu haza Atletico Olympique n'amanota 27. Umugu Vitaro muri kino gihe uri kubitegurira inkino za Afrika zihuza imigwi yabaye ya mbere wayo. Inkino zihiganwa gitiriwe ikinyobwa Primus ni zimwe muziriko zirafasha umurwi kwitegurira iryo higanwa. Ivyo bishikirizwa na Rashid Alfred avugira uwo mugwi.
Imyiteguro iri kuragenda neza uko mbibona. Mbere ni washaka n'ubu uri kurambaza hariho urukino uri kurakinwa hagati ya Vitaro na Jeune Athletique. Ni urukino rwa mbere rwa phase retour inkino zo gusubiriza za shampiyona y'u Burundi Primus League. Hanyuma no kuwa kabiri nkakurutsa yuko haza urundi rukino rukomeye uzohuza umugwi wa Vitaro na Lydia Ridic Burundi Academic. Mbere batarajya no muri Maseru Lesotho hari urundi rukino bazokina rwa Coupe du Président bazokina n'umugwi wo mu Rumonge witwa FC Croco. Hariho n'inkino za kibandi imwe zakinwe muri indwi. Vitaro yakinye n'umugwi tuvuge wa selection w'abakinyi imisore itarenze imyaka 17 y'i Bujumbura bayitsinda 3-1. Aho bari bamaze gutsinda Delta Star bitsindo 4-1. Mungine zaki vandibu.
Kuvaha hindu tse mbanyere za mungu Vitaro, haricha hindu tse chono nekai?
Na cha hindu tse kuko mbanyere za wakera ya wunde ya size Vitaro, mungu nikumeze, mbele nubuka yuko harina karusho kuko harihona waki ni mashasha wa mazi kuzamuru yu mugwi, tuko wabuka nga Selemani, Yamini, hali honu hundu mkini Steve Nziga Masabo, ya hula mungu wa Sofapaka muri Kenya, mungu wa Sofapaka matukwa dusumira, ni nkuko usa n'ukuri mu ibarabara bisigura yuko umukinyi afise contrat professionnel. Donc umukinyi yagize umupira maguru akazi umwuga akabigira umwuga amazi nkambi za tatada hembwa urumva asabi FIFA aca yigira ahashaka.
Ubu rero bakingi ya Minister Man na Steve Nziga Masabo hamwe boza bogaruka bazokinda mu Vitaro mu mahiganwa ya Afrika
birashoboka. Abari sansiabo aje hakiri kare itariki tararengerana barashobora gukina mugabo icyonzi cyose nuko inkino zo ngaha nka Primus League cyangwa nka Coupe du Président aho ntangorane bazuba.
Ngo menya ko umugwi Vitaro uriko witegurira urukino ruzo uhuza n'umugwi Lioli wo mu gihugu cya Lesotho hagati mu kwezi kwa kabiri kuza. Hazoba ari mu nkino za Afrika zihuza imigwi yabaye ya mbere wayo. Muri ino ndwi dutanguye ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere rizoba rigeze ku munsi ugira 17 kuwa kabiri igenekerezo ya 19 ukwezi kwa mbere turimwo. Igihe c'isaha 9 z'umuhingamo umugwi Vitaro uzotana mu mitwe na Lydia Ridic Burundi Sport for Africa ku kibuga citiriwe umuganwa Ludovico kwa Gasore kuwa gatatu igenekerezo ya 20 ukwezi kwa mbere. Nyanza United ubu yitwa Magara Star uzoba wakira Atletico Olympique y'i Bujumbura kuri Stade Rukundi Ngozi. Message Ngozi yakira Olympique Muremera. Muruyigi Flambeau de l'Est yakira Le Croco wo mu Rumonge. Imuyinga Olympic Star yakira Muzinga. Ibubanza naho Les Elephants wakira Message Bujumbura. Kuri iryo genekerezo nyene ku kibuga citiriwe umuganwa Ludovico rwa Gasore hategekanijwe inkino zibiri. Isaha 8 z'umuhingamo hazotana mu mitwe Bujumbura City na Aigle Noir y'Imakamba. Isaha 10 hatane mu mitwe jeunes athlétiques na Interstar iyo mirwi yose ni y'ibujumbura gushika ubu musatirize w'umugwi Vitaro Rodima Vugo niwe mukinyi amaze gutsinda ibitsindo byinshi ku munsi ugira 16 wihiganwa afise ibitsindo 20 no mwihiganwa byo mu mwaka uheze wa 2015 niwe yari yabaye umukinyi wa mbere yinjije ibitsindo byinshi ibujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gihe ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twashikirije Alois.
Incamake y'amakuru twabashikirije umuhari w'iterabwa wa Al-Shabab ukorera muri Somalia umenyesha ko wafashe bamwe mu basirikare ba Kenya ba Amisome mu gitero cyo kuwa gatanu cyabaye mu ndwi iheze ejo ku munsi wa Mungu. Abasirikare bane ba Kenya bakomeretse muri ico gitero baratwawe muri Kenya kuvurwa, ariko abategetsi ba Kenya ntibatangaza igitigiri cy'abasirikare bacu bahasize ubuzima. Naho muri Iraq naho Leta z'Ubumwe za Amerika ziriko zirarondeza abanyamerika batatu bakorera ikompanyi y'abanyamerika muri Iraq banyurujwe ku mugwa mukuru Baghdad. Abategetsi ba Iraq hamwe n'abamerika batangaza ko ikompanyi abo banyamerika bakorera yabinyishije ko bamaze iminsi itatu batazi iyo bari. Abanyamahanga barenga 10 baranyurujwe mu mezi aheze n'abakora iterabwoba hamwe n'imihari y'abagwanyi iriko irafasha leta ya Iraq kugwanya umuhari wa leta islamike. Nayo amakuru avugwa muri Ekleziya Katolika, Papa Francisco yaragiye gusengera muri sinagoge y'Abayahudi iri mu gisagara cy'i Roma mu Butaliyano ejo ku munsi w'Imana. Ico gikorwa ni kimwe mu twigoro Ekleziya iriko irakora kugira ikomeze ubucuti hagati y'Abayahudi n'Abakatolika. Izo ngendo zatanguye mu mwaka w'1965 igihe Leta ya Vatikano itangarije ku mugaragaro ko Abayahudi atari bo bishe Yesu Kristo. Ayavugwa muri Yemen, umunyamakuru w'umunya Yemen yikorera ku giti ciwe yaraye yishwe n'igitero c'indege z'urunani rw'ibihugu mva makungu. Ibitero byari birongowe n'igihugu ca Arabia Saudite. Al-Migdad Mojali niryo zina ryiwe yiciwe mu gisagara cha Sana kiri mu gace kagenzurwa n'abagwanya leta ya Yemen mu gihe yari ku murimo wo kurondera amakuru. Nayo amakuru avugwa kuri Israeli na Irani. Ministre wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yari yamirije ingingo amakungu aheruka gufata yo gukuraho ibihano by'ubutunzi yari yafatiye igihugu cya Irani. Benjamin Netanyahu yamejeje jo ku munsi wa Mungu ko naho Irani yagiranye amasezerano n'ibihugu rutura ku isi, Irani kitigeze gihagarika umugambi wacu gukora ibigwanisho ruhonyanganda. Netanyahu abandanya avuga ko Irani kigiye kuronka uburyo bwinshi bw'amafaranga buzotuma gihungabanya umutekano mu bihugu by'uburasirazuba bwo hagati no gushikira ibikorwa by'iterabwoba ku isi. Asaba amakungu gukurikiranira hagufi inganda Irani ikoreramwo ibigwanisho ruhonyanganda kandi amakungu yame agavye mu gusubizaho ivyo bihano mu gihe Irani coca kubiri n'amasezerano yasinywe n'ibihugu mva makungu.
Nchuti mwese mkundi radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu ngabwe z'ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkunikije, amakuru nayo mwayashikirijwe na Aloisa Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.